Igikorwa cyo gukora isuku mu gisagara cya Bujumbura cyatangujwe n'umukuru w'igihugu mu ndwi iheze kirabandanya mu bice byose bigize igisagara nk'uko byibonekeza aho abakunzi b'ijwi rya Amerika babashije gushika. Yamara naho biri uko abanyagihugu baganiriye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bahaba bavuga ko kuba nta tuzu twa sugumwe umunyagihugu agendeje ico gisagara ashobora kwifashisha mu gihe akeneye kwiherera bigoye kw'iryo suku rishikwako. Bavuga ko kuba ari igisagara kigendwa ntibaronkaho bifashisha bituma hari ibibanza usanga byarasibye kuko atakundi bo bigenza
kenshi tukunze kuhera kwigira mu ikontineri y'inaho ntatekinije bice byasambutse nta handi dufise tujya nta hariho kuko aho mupango zo ntibakwemere.
Banavuga ko bigoye kwinjira mu muhana w'umuntu atakuzi kugira ngo agutize ubwiherero muri kino gihe
byose ugenda gusaba ku muhana ngaha ku myana nkana nawe mbere atakuzi mbere bashobora kuguha ntikunda aya makina turayasize nyine ko dushobora gutegwa n'ingwana misafu ni myinshi.
Abo banyagihugu basaba leta gukorana n'abakurikiranira hafi ibijyanye n'isuku mu kubarosa utwo tuzu twa sugumwe kugira ngo isuku rishware mu gisagara cya Bujumbura maze ntihagire uwuja kwitabarira hageze hose.
To dusaba kubatuzanira utuzu twashobora kwiherera mu raha.
Ijwi rya Amerika ryavuganye kandi n'abakurikiranira hafi umunsi ku wundi bibera mu gisagara cya Bujumbura no hirya no hino mu gihugu nabo ntibaja kure y'ibyo abo banyagihugu bavuga. Nduwimana Ja umuvugizi wa Oricome ishyirahamwe ryishinzwe kurwanya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta avuga ko atabwiherero rusange burangwa mu gisagara asigura ko n'abari bahawe isoko yo kubwubaka bari amafaranga y'ubusa. Nduwimana avuga kandi ko hari n'amazu y'uburiro ndetse n'ubunywero atagira utuzu twa sugumwe ngaho mu gisagara cya Bujumbura. Avuga ko leta ikwiye kubikurikiranira hafi vuba mu rwego rwo gukomeza isuku mu bisagara. Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera abarongoye igisagara cya Bujumbura ndetse n'abajejwe isuku n'isukura ntiryabaronka kugira ngo batubwire ikigiye gukorwa kuri ico kibazo. Yamara igihe hahimbaza umunsi wahariwe utuzu twa sugumwe mu mwaka uheze uwarajejwe igisata c'isuku yaramenyesheje nawe ko henshi mu bibanza bihurigwamo n'abantu benshi ndetse n'amashuri arimwo atatuzu twa sugumwe tuharangwa
kuko nta leta canke ishyirahamwe kanaka rizoza kutwubakira utuzu twa sugumwe mu ngo iwacu ntibishoboka ivyo.
Kuri ico kibazo kijanye n'isuku kandi mu gisagara cya Bujumbura n'umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera kuri wa gatandatu aho yari yitabiriye ibyo bikorwa yasabye abanyagihugu ko umukuru w'igihugu atasubira gufata umukubuzo abahimiriza isuku ahubwo bakwiye kubigira ibyabo
kugira ngo dufashe mwitunganye neza kugira ngo kino kibazo cy'isuku igizwe kuvugwa n'ibishoboka birashoboka ko tubigeza tumuriwurire by'ukuri ntasubire kuzokwirwara cy'umwanya yirirwara kubura ifata umukubuzo yajukuye.
Ibiharuro byatangajwe mu mwaka uheze n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amazi isuku n'isukura byerekana ko ingo 46% ku ijana z'ababa mu gisagara cya Bujumbura arizo zifise utuzu twa sugumwe twa kijambere akaba ari nayo ya mbere mu Burundi. Intara ya Kayanza niyo yaje mu kibanza cya nyuma ku bice 15% naho utuzu twa sugumwe tubaye yabaye Karusi niyo yabaye iya mbere ku bice 82% naho Bujumbura mu gisagara bari bageze kuri 65% naho twa Rusangi twotwo nabitigira ibihari kuko bisa nkaho twibagiwe. Serive ndayishimiye Ijwi rya Amerika Kigali.